bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Nawe mukije nchuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamirana Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nongera ndabahikaze mu kiganiro wanyu mu ntara muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe zimezime mu ngingo y'ivyo ngiye kubashikiriza
nta mirima y'ubu ngubu ikera kubera ubwo bukoko bw'amabwayiri nta kindi tubona kibazo dutunga n'inzara gusa
nane ko twarimo ibyo bigori tukarima ibiharage nabyo bikaba byatewemo n'iyo ngwara ni kuri twebwe tubona inzara igiye kutwica
Aba ni bamwe mu barimyi bo muri commune Muramvya wo mu ntara ya Muramvya nyene mu gihugu cy'u Burundi bavuga ko bahangayikishijwe n'udukoko twateye ibitegwa byabo mu mwaka uheze iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato Ariko imbere yo kugaruka kuri iyo nkuru n'izindi ndabafitiye mugenzi wacu Louise Bigirimana abanza tubwira amakuru avuga ijya nini
Turabandanya tubatohoreza amakuru muri Amerika kubwicanyi buherutse kuba urongoye ibiro vya bijejwe umutekano mu gisagara ca Las Vegas ni muri leta ya Nevada muri leta zumwe za Amerika Sheriff Joseph Lombardo atangaza ko yizeye ko abariko baratohoza kubwicanyi kivunga bwabaye ku munsi w'Imana muri ico gisagara bazoteba bakamenya icatumye buba abari mu matohoza baracarondera ico bacaratumye umugabo w'imyaka 34 y'amavuko azwi ku izina rya Stephen Paddock atabibazo nabimwe mu byukubaho mu buzima bwiwe yarafise atana kahise kabi mu bugizi bwa nabi atavya politike n'amadini yarimwo bibaza rero ivyo wavyamusunitse gukora iryo bara uwo mutegetse mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati nta byinshi yavuze byerekeye aho amatohoza ageze gushika ubu ariko amenyesha ko Paddock yarashe mu kiringo kiri hagati y'iminota 9:11 ari mu cumba kiri ku gorofa ya 32 ci hotel yarimwo imbere yuko yiyica Lombardo yavuze kandi ko imbere y'ukwica abo bantu Paddock yarungikiye umugore bari bakundanye Marilu Danley ibihumbi ijana vy'amadolari y'abanyamerika ahari gushika ubu mu gihugu ca Philippine abicishije mu buryo bwa banke Icaye mahera yaragamije kiracatohozwa kubyivyo uwo mukunzi wiwe ngo arakenewe byihuta muri ayo matohoza mwibuke ko ubwo bwicanyi bwahitanye abantu 59 barimwo n'uwo mwicanyi abandi 527 barakomereka bamwe ibibabaye abandi bamwe ibibayabaye abandi bikomeye president Donald Trump wa leta zumwe za Amerika kuri wa gatatu yitezwe muri ico gisagara ca Las Vegas kubonana n'igipolisi cyaho abafashije bose mu gutabara kandi ahoze n'imiryango yabuze abayo Hasigaye umwaka umwe gusa mu gihe vyogenda uko umuryango w'umwe bwa Afrika uwitegekanya abasirikare ba Amisome 1500 bazogabanywa mu basirikare bari muri Somalia ingingo itoroshe kuri ico gihugu mu gihe gihanze amaso abasirikare mva makungu mu kubungabunga umutekano wacu kandi bakanarwanya umuhari wa Al-Shabaab ariko ivyo byose bizovana nuko abasirikare ba Somalia bazoba bashoboye gucungera umutekano wa leta n'abanyagihugu babo mu bitero by'abarwanyi ba Al-Qaeda mu kwezi guheze ambasaderi wa Somalia muri ONU Abukar Osman yabwiye akanama ka ONU kajeje umutekano ko abasirikare ba Somalia batiteguye gucungerera umutekano w'igihugu cyabo bonyene avuga ko gukurayo abasirikare ba Misome bwoba ko barugusiga igihugu mu kaga Ubuganda Uburundi Kenya Ethiopia na Djibouti nivyo bihugu bifise y'abasirikare bashika ku 2022 babashije kwirukana Al-Shabaab mu murwa mukuru Mogadisho no mu bindi bisagara inyuma yaho bitakarije abasirikare muri urwo rugamba ibyo bihugu byamye bisaba ko hageze ko abasirikare bavyo batahuka Tugaruke muri Amerika nkuko vyama bigenda buri mwaka amahiganwa yo kurondera amahirwe yo kuronka green card itanga uburenganzira bwo kuba muri leta zumwe za Amerika yaratanguye kuva mu kwezi kwa cumi turimwo ibibanza ibihumbi 50 nivyo bitekanijwe ku bazogira amahirwe muri iyo mikino kugira babashe kwinjira muri leta zumwe za Amerika mu mwaka w'2019 iki kiringo kizorangira ku itariki ya ndwi ukwezi kwa 11 2017 bazotsinda bakazomenyekana mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2018 abifuza kuraba amahirwe muje ku rubuga rwa internet rw'ubushikiranganje bw'intwaro hagati aha muri Amerika we akadomo dev lottery akadomo state akadomo gov ni naho muzosanga ibisabwa mu gihe rero leta ya Donald Trump ishigikiye ko iyi mikino yovanywaho iyi mikino ishobora kuba ari nayo ya nyuma mu gihe itegeko riyikura ryo kwemezwa n'abashinga amateka ba leta zumwe za Amerika. Tukivuga kuri Amerika kandi ubushikiranganje bwo kwivuna abansi muri iki gihugu butangaza ko bushigikiye sekretere wa leta Rex Tillerson mu twigoro twiwe twa kidiplomasiya arimwo kugira atorere inyishu ikibazo cya Korea ya Ruguru. Ibyo byashikirijwe na Jim Mattis aramutswa ubwo bushikiranganje kuri uyu wa kabiri mu murwi wa Sena ya Amerika ishinzwe ibya gisirikare. Avuga kandi ko igisirikare cya Amerika kibandanya kigavye mu bijanye no mu bya gisirikare mu gukingira Amerika n'ibihugu bicuditse. Mattis yaboneka nkuri kavuga igihushane cy'ibyo President Donald Trump yatangaje ku munsi w'Imana ko kuganira na Korea ya Ruguru ari gutakaza umwanya. Abajijwe kuri ivyo yavuze ko leta ya Amerika ataho yigeze ivuguruzanya kuri ico kibazo ca Korea ya Ruguru nkuko bamwe bavyumvira. Mattis avuga ko Trump yabategetse hamwe na sekretari wa leta Rex Tillerson kubandanya utwigoro twa kidiplomasiya hamwe no gukorana n'Ubushinwa hatibagiwe no kubahiriza ibihano byafatiwe ico gihugu.
Harakinu ya Loize Bigirimana kuri ayo makuru avugwa ijyanye no tukibutsa kuri radio ijwi rya Amerika muri ko murumva yumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 kwari mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti muri mu gihugu cy'u Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 turabaha ikadiri. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muciye ku rubuga rwa internet yacu ariyo wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com no ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
nabicaye ku masonga nkitangura. Abarimi yo muri komune Murambya yo mu ntara ya Murambya nyene basa n'abacitse intege mwiteragira ry'igitegwa c'ibigori co muri kano gatasi ni mu gihe mu mwaka uheze ico gitegwa catewe n'udukoko twitwa imfunya mu ntara nka zose zigize igihugu c'u Burundi. Ivyo bikaba vyatumye umwimbu utaboneka nkuko vyahora. Ivyinshi kwino nkuru na mugenzi wacu Diane Ndonse mu ntara ya Murambya.
Abarimi bo mu ntara zitandukanye bariko barateragira imbuto zo kumutasuro. Muri izo harimo izigitegwa cy'ibigori ariko kubwo dukoko twagiteye mwirima ryo kumwaka uheze abarimye ntibimbure abatari bake nta byizigiro bafise no muvyo bariko barateragira. Abayaze n'ijwi rya Amerika muri zone rya Rusera yo muri komine Murambya basaba bajejwe uburimyi n'ubworozi kuzobaronsa umuti wo gupompa icyo gitegwa.
Ibigori turatera mugabo hari ingwara yateye arabingungu
nta mirima y'ubu ngubu ikera kubera ubwo bukoko bw'amabwayiri nta kindi tubona cyozo dutungana inzara gusa
tabone tuzabana ikizo dutungana nako twarimo ibyo bigori tukarimo ibihara biharage natwe ka byatewemo niyo ngwara nkuri twebwe tubone nzara igiye kutwica
twabuze n'umutuku kupompanya bigori noneho ubwo mutondeye imbuto y'ibigori mu bidusabira mu katondeye imbuto nshasha twaba ko twokwimbura
abajeje intwaro bavuga ko nabone iki kibazo cyo kutimbura kibaraje ishinga buramatari w'intara ya Muramvya Emmanuel Niyungeko avuga ko bariko barakorana n'abajejwe indimo kugira ngo bibangikanye imiti yo kuzopompa bimaze kumera.
Twamaze kugana abajege satya kibitegwa bitaserivisi ya production vegetale kugira ngo bategekanye kugira ngo aho bamaze gutangura gutera ibigoro no munsi bimaze kumera amuti yo gupompa burya bwo kuburya kugira ngo bashe kuraba ingene twokinga atangura n'izirashikirizo bitegwa.
Ariko kandi aba barimyi bavuga ko imiti nka yose bamaze kuronka yananiwe bagasaba ko ubushakashatsi bwogira ingufu mu kurondera imiti ishobora kwica izo mfunya zateye igitegwa c'ibigori.
Abajejwe ubuhinga bw'uburimwe n'ubworozi bakaraba imiti n'ukuri iyo bazanye yose yarananiwe barebe ubundi buryo bw'iyindi miti bozana dukoreshe naho tugerageze turabe bitagenze gutyo turapfa dupfire mu bana ntakundi.
Kukaba nkako abajejwe indimo n'ubworozi mu ntara ya Muramvya bavuga ko kugeza ubu atamuti nyakuri uraboneka. Icyo bikoze basaba abarimyi kwama bishe ubwo bukoko bakoresheje intoki. Ivyo abarimyi bavuga ko bamaze kugerageza ariko ataco bimara.
Byarageze n'igihe mbere baravuga uti murabitoragure muze mu byica abamama bakirirwa mu murima yirirwa sogora ibigori arabamwe akicyonyora mu gavyarananiranye bihenga ibigori bikiri bitoya urumva bimaze guca iyi mitoti duga nta kigori gisubira guheta byose ucusanga umurima wose twarabe kare umuyaga bizana twarayobewe ko bitegwa n'iki ntumbaze umengo na gaheza.
Twibutse ko ubwo bukoko bamwe bita impfunya abandi mponga bwatanguye kwibonekeza mu kwezi kwa kabiri ko ku mwaka uheze. Igitegwa cy'ibigori kikaba kiri mu bitegwa biba mu ntara nka zose zo mu gihugu kandi kikimbuka ku rugero runini ugereranije n'ibindi bitegwa. Mu ntara ya Muramvya, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Hakoze Diane Ndonse tuvengaho mu ntara ya Muramvya dukwitire gatonya mu gihugu cha Congo neza na neza mu ntara ya Kivu ya Majepfo iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Zimwe mu mpunzi z'abarundi ziba Kamanyola aherutse kwicirwa bamwe mu barundi bahahungiye ntizifuza kwimurirwa ifizi. Reka umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo muri Congo atubwire ivyinshi kuri ino nkuru.
Nyuma y'ubwicanyi bwakorewe impunzi z'abarundi zirenga 37 mu Kamanyura ho muri territoire y'Iwarungu, leta ya Congo ifatikanyije na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi CNR hamwe na ASE bari bafashe icyemezo cyo kwimurira izi impunzi z'abarundi zigera ku 300 mu nkambi nshyashya iri kubakwa imurongo ho muri territoire y'Ifizi. Ariko kubera intambara zimaze iminsi zumvikana muri aka karere ka Fizi, bamwe mu bahagarariye impunzi zo mu Kamanyura bakaba bagaragaza impungenge z'umutekano wa mu gihe bakwimurirwa imurongwe. Uyu ni Grodien Mbazumutima usaba yuko ababahagarariye babashakira ahandi bashobora kubimurira hatari muri territoire y'Ifizi.
Kwe turafise amakenga menshi cyane kubera ko umutekano waho atawuriho kubera ko ari ku kibuga cy'ingwano hari imigwi irikiragwanirayo abamayimayi bariko baragwana n'igisikare cya Congo kandi bakaba bakontrola karere karekare. Tukubwira dufise amakenga menshi cyane yuko umutekano wacu uhava uhungabana kubera ko igisirikare cya Congo ni nabo baroberi uhava tugwa mu minwe yabo hagati yabo muri iyo mishamirano yabo ugasanga twebwe turaguye mu mporera. Nicyo gituma rero tudashobora twebwe muri iki gihe kujayo mu gihe hakiriho umutekano muke hakiri ingwano wo shobora kuturondera ikindi kibanza kiri mu mutekano twe ntitwase kuja mu ikambi.
Icyemezo cyo kwimurira izi mpunzi z'abarundi muri territoire y'Ifizi kikaba cyarafashwe nyuma yaho abaturage bo mu Kamanyura hamwe n'umwami wa Sheferi y'Ingweshi bari basanzwe bacumbikiye izi mpunzi batangarije yuko zibateza umutekano muke kandi zikaba zigendera no kumahanuza avuga yuko Kamanyura ari ubutaka Imana yabasezeranyije. Amakuru izi mpunzi zinyomoza zivuye inyuma.
Ikongo si insezerano gatoyi kuri twebwe isisezerano y'iwacu n'igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi twavukiyemo ikibanza kiranda cya Businde nicyo kibanza cy'isezerano twasezeraniwe n'Imana nicyo twebwe tuzojamwo ntihagera guhunguka tuzotaha i Burundi. Umwe wese azoja mu muryango wiwe mugaturafise ikibanza cy'ikwe duhoreramwo sheranda cha businde aho twahuriye n'umutatubgeranda aho duhurira n'umuvyeyi Bikira Maria nico kibanza cyacu cisezerano kibanza turimo cisezerano na borobora n'abantu bagomba kugira ngo baducafuze bagomba kugira ngo bame bariko bararondira ibintu by'ibirego bitari byo kugira ngo baturemeke inkoni shuje
zimwe mu mpunzi zo mu nkambi yo mu Rusenda nayo iherereye mu karere ka Fizi nazo zikaba zitewe impungenge n'ikiganiro ubuyobozi bw'ingabo za FARDC bwa High Radio Kapi yo gusaba yuko inkambi yo mu Rusenda yakwimurirwa kure n'umupaka w'igihugu cy'u Burundi mu rwego rwo kurindira impunzi z'abarundi umutekano dore ko iyi nkambi ituye hafi n'igihugu cy'u Burundi
yari keneye ko dukora ngaha kugira ngo igire igikoze cyane se tona ku mutekano udakwiri hano mu nkambi byadutegwa uko tutatuyijanisha n'ibaruwa yigeze kwandikwa n'abakongomani bashobora kuba baba hanze y'igihugu bakandikira icegera cy'umukuru w'igihugu bamubwira ko twova ngaha ibyo byose byadutegwa ubu abantu bamwe ndandakiamwe batarabimenya bongira ngo ejo cyangwa hirya y'ejo bose bashobora guca mu nkambi bagasanga bagiye mu mici itandukanye ariyo boronka bakaburana amahoro ahubwo umutekano wabo ugahungabana cyane kurusha ibyo byose rero kuri twebwe tugomba kumenya niba bishoboka yuko boraba ahandi hantu batujyana kuko mu gihugu n'ubundi ingorane zirahari bishobora kudutera ikibazo rero gikomeye hamwe twaguma ngaha abandi bavuga ko badashaka kurindira umutekano
umuyobozi uhagarariye ingabo za MONUSCO mu Kamanyura Majoro Ali Khan mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika avuga yuko gahunda yo kwimurira impunzi zo mu Kamanyura imurongwe mu byumweru bibiri bya mbere by'ukwezi kwa cumi babaye bayihagaritse kubera impamvu z'umutekano mukeya uri Fizi Bedasengabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Kamanyura ho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
Ijwi rya Amerika rero imbere yuko duca tubandanya tubashikiriza ayandi makuru atandukanye mu makambi tubanze gato dusubire mu gihugu cy'u Burundi turi kumwe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka kugira ngo atubwire bimwe mu byo ariko aradutegura amakuru yacu yo mu masaha ari imbere Evariste mwiriwe
Mwiriwe neza Diane
Uri kudutegurira ibiki mu masaha ari imbere
Ndiko ndabategurira inkuru ijanye n'ibyara bishikirijwe na buramatari w'intara ya Bubanza aho yasubiye kurekurira abanyagihugu babarimye muri komine Gihanga no mu bicungararo bahora barimira hafi y'ishyamba cimeza sha Rukoko gusubira kuja kurangurirayo ibikorwa by'uburimyi
uvuze ko yasubiye kubarekura yari bari barabahagaritse hari gari hama bari babihagaritse ibyo bikorwa kubera iki
iyo ngingo yari yafashwe haraheze amezi atatu mu nama y'umutekano yari irongowe n'abashikiranganji batatu ba leta y'u Burundi icyo gihe yari uw'umutekano wo kwivuna abansi n'uw'intwaro yo hagati mu gihugu bavuga ko bafashe iyo ngingo kuko bamwe mu banyagihugu ngo bikeka ko bafitaniye imigenderanire n'abakunda gutera ngaho muri komine Gihanga ku ibara rya Bujumbura Cibitoke bazananye mu kibira cimeza cya Rukoko ikindi cyari cyatumye bahagarika abanyagihugu barimira mu Rukoko nuko babagiriza ko binjira bakinjira no mu ishyamba rikingiwe kurangurira ibikorwa yari yafashwe rero mu ntumbero yo kugarukira iryo shyamba cimeza rya Rukoko
hari igituma basiguye ico bacatumye bagaruka kuri iyo ngingo
buramatari avuga yuko muri kino gihe umutekano uri kuragaruka kandi ko babivuganye n'ikintu bita inyabune no kuvuga imigwine y'abantu yuko bagiye kubandanya rero batsimbataza amahoro n'umutekano kuko barekuriye abanyagihugu bari bagize iminsi baraba hakurya y'ibarabara uburengero bwa Gihanga nk'ibyishwa kugira ngo basubire kuronka ico bahereza n'ico bahereza imiryango ariko rero aha buramatari avuga ati hariho umurongo ntarengwa muri kino gihe uri kuracibwa ku buryo atabuzosubira kurengana aho bari basanzwe barimira n'ishyamba cimeza rya Rukoko akaba yashikirije yuko uzobirenga ko azuhanwa hisunzwe amategeko agenga ibidukikije mu Burundi
hari abanyagihugu begwa niyo ngingo mwavuganye nimba mwavuganye bakubwiye ko bavyakiriye gute
abanyagihugu bavuga ko bavyakiriye neza bakiriye neza iyo ngingo ariko rero bagakubita agatima mpembera bakavuga yuko bahahombeye byinshi bavuga ko bibuka ko bahahombeye byinshi kuko ngo iyo ngingo yaje hari hageze ko bimbura atanumwe yashoboye kwimbura yakwikina na kimwe yari yarimiye ngaho mu Rukoko uno munsi rero bagasaba bati niba bikore mu muco abajije umutekano bakurikirane kugira ngo barabe neza yuko abanyagihugu koko babagiye gufasha abahungabanya umutekano. Ambere banasabye yuko bamwe basaba yuko bori kurirwa nk'iminsi nk'itatu bajana gukora ibikorwa by'uburimyi bari kumwe n'abajeje umutekano.
Evariste nziko banyanka urakenuye cyane, uraza kutubwira byinshi ryo kuri iyo nkuru makuru yacu yo hanyuma, ubandanye uyitegura neza.
Urakoze namwe.
Mukanya kaza duca tubashikiriza ikiganiro cy'amagara y'abantu, ariko imbere yaho hariyo abakunzi b'ijuru rya Amerika badusabye kubasubiramo ubuzima bwa Parfait Hakizimana, n'umurundi agenda na ubumuga bw'ukuboko ari mu gihugu cy'u Rwanda aho yahungiye. Parfait Hakizimana afise yavutse mu 1988 ubwo bumuga bukaba bwamufashe mu 1996 igihe bamumijaguramwo amasase aho yarari mu kambi y'abateshejwe izabo ibugendana. Parfait Hakizimana rero aheruka gutegwa iteka azoja guhiganwa mu bandi bagenzi be London mu Bwongereza muri kuno kwezi mu mukino wa taekwondo. Reka mugenzi wacu Desire Hatungimana atubwire byinshi barayazi na Parfait.
Uwo musore muri kino gihe ariko arimenyereza hamwe na bagenzi we mu gihugu cy'u Rwanda, yatanguye urukino rwa taekwondo yifinira akurikira bakuru biwe. None musi amenyesha ko urukino rwamaze kumuja mu maraso.
Natanguye ngenda nkurikira abandi kuko twaba kumusaga mu kambi y'igisirikare, nabona babikina bakuru banje nawe nkakurikira. Nkuko mubibona nari ingwaye kuko ngenda n'ubumuga, afise ubumuga.
None ga Parfait, umuntu afise ubumuga koko aragira urukino rwa taekwondo tubona rusaba gutera imigerere bimwe bikomeye cyane.
Mu ncamake taekwondo ahanini amanota menshi ava ku maguru, koresha amaguru cyane, ni naco gituma nagumangira ko haje gukora kandi na metre wanje akabinyumvisha ko bishoboka. Manza asanga navyisanze mu nyine, ubu numva ni yareze ndakina uko bisanzwe nk'abandi.
Kubona Parfait Hakizimana afise ubumuga amenyesha ko yamaze kuvyakira, ahubwo ikimuraje ishinga no gukora cyane kugira n'abadafise ubumuga bashobore gukora cyo kimwe mu myimenyerezo.
Ahanini nta kinini bintu warakiretse ko hariho nk'ama exercice abasaba amaboko abiri, bica bisaba ko ugerageza gushiramo ingufu kugira nawe ukorane n'abandi, ugakoresha ukuboko kumenya ugasanga wagiye muri ritmi imwe n'abandi.
Abamugaye si benshi bagira taekwondo, mbega birakorohera kwitegura uri kumwe n'abandi atabumuga bafise, wewe ufise ubumuga.
Umuntu wese agerageza kwiha icyizere mu mutima wiwe iyo yagiye mu kintu agikunda. Ubu ku rwego n'abandiko ntibikintera ingorane kuko ndafise abanyeshuri nigisha afise krebe n'ibujumbura na ifise krebe, n'ubu ndafise krebe mu nkambi ya Mahama. Rero gukorana n'abakomeye narabimenyereye kuko na mu krebe nakuriyemo twakorana n'abakomeye nta kibazo.
Uko gukora cyane nibyo byatumye Parfait Hakizimana aronka uburenganzira bwo kuzoja mu ihiganwa gisi yose rya taekwondo ry'abagendana ubumuga rizobera i Londres mu Bwongereza kuva igihe cya 15 gushika 17 za kuno kwezi. Amenyesha ko igihe yabimenya akamwemwe kabaye kenshi.
Maze kubimenya tubifashijwemo na Federation y'u Rwanda, baradushimiye cyane, baradusaba yuko twoza tukitegurana n'abatlete babo tukazoja guhiganwa muri ico gikombe c'isi yose kizohuza abagendana ubumuga muri para taekwondo. Kandi turizeye intsinzi kuko imyitozo ni myinshi, turafise igihe kinini cyo kwitegura.
Uvyumvise akamwemwe nk'umuntu ari mu ikambi impunzi byagenze gute?
Naryohewe cyane, ndumva no mu mutima yuko n'abagendana ubumuga tufise abatwiyumvira kandi batwitayeho. Dushimira na Midima na Hasere nyene igerageza kudushira mu bandi, na leta turimo iduhubwo burenganzira kugira ngo dukine kuko iyo tutaja muri iyo mikino nk'abandi twari kumenyekana.
Uno musore asaba abo bose bagendana ubumuga kutihebura kuko nabo nyene bafise ibyo bashoboye.
Uravye nko mu bihugu ibi biteye imbere, bo baravyitabira, baritabira imikino y'abagendana ubumuga cyane gose. Mugabo twe muri ibi bihugu byacu ntiturabona yuko abantu bafise ubumuga boshobora inkino. Mugabo turibesha kuko nasanze ahubwo bakwiye guhaguruka nyine nabo bagakora kuko byose birashoboka.
Parfait Hakizimana yizera ko muri izo nkino azohungukira ubumenyi n'abagenzi, kandi akamenyesha ko aho i Londres azohakura intsinzi. Desire Hatungimana, Mahama, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana na wewe urakenuye. Mukanya isase ni ikiganiro kiza kitwibutsa ingene twobungabunga amagara yacu. no musi kiganiro camagara yacu categwe na mgenzi wacu Haisel Diane n'amahoro za kugaruka ku Idonido kingene ingwara y'umwingi ifata iyo ngwara irasonze cyane abanyagihugu bari mu burere bw'ubuseruko no mu manuko Haisel Diane n'amahoro atwakira muganga Isidore ntiharirizwa arongoye ibitaro vy'akarere k'ubuvuzi k'intara ya Ruyigi.
Ingwara y'umwingo ifata gace gatoyi kari hefo kwizosi hagati na hagati yaho riherera ako gace ni nako gakenewe mu kurekura inkabuzo zifasha ibindi bihimba by'umubiri. Umwingo utuma ko gahimba kongerekana uburinganire bwako bigatuma umugwayi yumva kanu kavimvye mu muhogo iyo agizaramize akumva kaduga kakongera kamanuka yamara sigiye cyose bishoka vyibonekeza kwako gace kavyimvye muganga Isidore ntiharirizwa arongo ibitaro vy'akarere k'ubuvuzi ka Ruyigi aratanga umuco kubijanye n'ibimenyetso vy'umwingo.
Hariho abagwayi benshi dukunda kubona yuko havyimvye aha maja hepfo y'umuhogo hagati yo tutugufa tubiri umuhogo umanukirako mugabo biranashika ntitubibone mugabo umugwayi nawe akumva izindi ngorane imbere mu mubiri na cane cane mu gihe ari karamira canke guhema akumva yuko bimugora cane. Iyo umwingo umaze kuba munini cane uje imbere hoho umugwayi agira ingorane cane bikanka ko ahema neza amwijoro na cane cane akabura nkitiro n'ijwi rikagomba guhinduka ari karavuga akumva yuko bimugora cane birashobora gushika umwingo ukaza uze imbere canke ukaja inyuma biranashika mbere no kugihimba kimwe kirabi buryo canke bubanfu akabariho uwo mwingo utumbera cyane.
Kubijanye n'ico bagiteri ingwara y'umwingo hari bamwe mu banyagihugu bo mu mitumba iri mu ntara ya Ruyigi isanzwe yibonekezamwo ibimenyetso vy'iyo ngwara baganiriye n'ijwi rya Amerika bavuga ko batazi namba ici ingwara y'umwingo ivako. Hakaba n'undi muce wabibaza ko yobiterwa n'ivyo bafungura. Kuri aya makenga ya bamwe n'abandi muganga Isidore ntiharirizwa arasigura ingene ibura ry'icunyunyu ca iyode mu mubiri ariyo ntandaro y'umwingo.
Nuvuga ko nk'ibice nka 90% mu bintu bitera umwingo wino mu Burundi ni bifungurwa dufungura bitakwije byangombwa bibuze icunyunyu gifasha mu gukora za nkabuzo zako gahimba karekurana mu mubiri ico cunyunyu bacita yode.
Muganga hari imfungurwa zimwe zitera ingwara y'umwingo kwera zoba zitarimo ico cunyunyu?
Sinovuga yuko imfungurwa arizo zitera ingwara y'umwingo ahubwo gusa izo mfungurwa ntizirimo ca cunyunyu twavuga ca yode gituma umuntu atazogwara umwingo. Igihe baba bafunguye ivyo bifungurwa bogerageza kubifatana n'ivyo bifungurwa twavuze bakabishiramo nakunyu ntibashiremo umunyu mwinshi gose kuko nawo umunyu mwinshi ni mu mubiri muri ico gihe ntibogwara iyo ngwara y'umwingo.
Ikindi nuko iyi ngwara y'umwingo ishobora gutuma amagara y'uwugwaye asinzikara hakazamwo n'izindi ngwara. Muganga ntiharirizwa arabandanya asigura ingaruka z'ingwara ku bindi bihimba by'umubiri.
Kugendana ingwara y'umwingo ni bibi cyane ku magara y'abantu kubera umwingo umaze kuvyimba bisigura yuko ako gahimba gasigaye gakora cyane. Harimwo gituma umutima ushobora gutera nabi ukanyaruka gutera cyane ndetse n'imitsi yo ngaha impande y'igisho bayita artere tampora birashika umuntu akumva yuko itera cyane ukamengo irikiratamba birashika mbere n'abantu bakabona basigaye bavyibuha cyane canke bakonda bamwe bakaburitiro abantu bakumva yuko nyene bahindutse mu mubiri ko atanga uvuga gifise.
Kuri abo babituye bagwaye umwingo mu bavura gute?
Nivyo dushobora gukora ngaha anye turabatuma igipimo cha ekografi ya kagahimba bita tiroide bakaturabira yuko aho baharavyimvye baca basanga haravyimvye birashika bagasanga yo navyabivyimba nk'ugihe yo bari umuntu agwaye za nodule canke kanseri barabona ibimenyetso ama mwifoto ya ekografi yuko ya tiroide itakimeze neza.
Kubijanye no kuvura ingwara y'umwingo abahinga mu buvuzi bemeza ko bawuvura ugakira. Muganga arongoye ibitaro vy'akarere k'ubuvuzi ka Ruyigi avuga ko abagwayi batavugwa kumwe bivanye n'urugezi yo ngwara y'umwingo igeze ko
ku muntu afise umwingo mutoyi cyane kamwe yumva kamugora gusa amize akumva ko byahindutse gusa turiha umwanya wo kubanza kumukurikirana kugira ngo tuzorabe yuko kabandanya kavyimba nuko katabandanya kavyimba bwamaze kwibaruka kakasubira kakagenda birashika n'abandi bantu ugasanga n'umwingo munini cyane turabarungika yuko baja kugirisha bya bipimo byo gupimisha za nkabuzo ubushoboye kugira uburyo bukwiye turamwika muri cha gipimo bita scanner mu nyuma turabarungika bagaheza bakababaga. Ku bantu bamaze gushikana imyaka 40 abakenyezi barakarirwa gusumba abagabo mu gihe batakije mu butinyanka mu bantu bakarakunwa itabi baragwara umwingo tugeranije n'abatayunwa bivanye yuko yankabuzo twitwa iyote hari izindi nkabuzo ziri mu itabi zica zituma arizo zinjira mu mubiri cacunyunyu naco nicinjira mu mubiri.
Abahinga mu buvuzi bamenyesha ko umuntu akenye icunyunyu iyode ashobora kugwara umwingo akongera kandi akagira ingorane ku gikuriro ciwe nayo ku muvyeyi yibungenze indazi gakoroka canka kibaruka umwana yapfuye. Ishiramwe mpuzamakungu gitamagara y'abantu OMS rimenyesha ko mwisi umwingo ugeramiye ibice 16% kwijana vy'abantu. Mu ntara ya Ruyigi, Kaisa Lilian inamahoro ijwi rya Amerika.
Akabinonga duce dusozere ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi incuti bakunze mwatwumviza mwakoze muzosubire mubane natwe droige cisaha indwi mu kindi kiganiro nkiki muranirwe mayino mu vyanyu.